Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe ku munsi wa gatanu itariki 8 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Undikije.
Abantu twize tugashomera kwicara imyaka itatu atakazi ntane ashe ntarakantu nakamwe bashobora kureta ishobora kwiyumvira iduhe dufore. Niyo mpamvu dufata umwanzuro wo kuza kuyerera turondereye twokura ubuzi tutari buronke dupfa nabi kubera leta idashobora kwiyumvira iduha akazi.
Uyo ni umwe mu barundikazi batandatu bamaze iminsi itatu bafungiwe mu n'igipolisi cya Kenya. Bafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Nairobi bagiye mu gihugu cya Arabi Saudita. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urunani rw'amashyirahamwe itaho agateka k'abana mu Burundi FENADEB rushima ingingo y'umushikiranganji yashyizwe imbere mu mashuri mato mato n'ayisumbuye iha uburenganzira abanyeshuri bahora bangirwa kubandanya amashuri kuko bagizwa ko batatanze intererano y'amato urateganijwe mu mwaka 2020. Turagaruka ko hamwe n'ikiganiro kandi kira Abarundi kazi batandatu bamaze iminsi itatu bafungiwe mu gipolisi cya Kenya. Bafatiwe ku kibanza cy'indege mpuzamakungu Jomo Kenyatta bariko baja mu gihugu cya Arabi Saudita. Igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka muri Kenya gisigura ko kizobanza kubacisha muri sentare kugira ngo bavuge uruhererekane rw'abantu babafasha gushika muri Kenya, ariko bobo bemeza ko atanu umwe bazi. Ni inkuru ya Eloge Wilikaneza, umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Abo barundikazi bagizwe n'abakenyezi babiri n'abakobwa bane bose bafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Nairobi berekeza muri Arabia Saudite ku munsi wa gatatu w'indwi. Aba baradusigurira uko bisanze bageze muri Kenya bizigiye amasuhuko.
Twebwe twambuye mu Burundi batubarira yuko tuje kurondera amafaranga muri Arabia Saudite. Twashikiye ahantu muri Uganda aho twashikiye naho tuzi turahamara ukwezi n'iminsi hejuru niho batubwira yuko turindirira visa. Ama visa zisohotse bakace batuzana muri Kenya. Twahamaze iminsi ibiri, nyuma y'iminsi ibiri ca tugenda ku kibuga cy'indege. Dushitse ku kibuga cy'indege nyene ego twaragize byose bikenewe tugeze kuri finale twaciye dufatwa.
Bari bambwiye ko ngiye gukora akazi ko umunsi tugeze ku kibuga ndege cha Kenya tugiye kugongesha kugira tujukurira ndege cyobara dufata.
Bemeza ko bari bijejwe bitangaza imbere yo kuva mu Burundi.
Amafaranga yo muri Arabia Saudita ngo bayitwumbise bayita mareyari. Hariho bavuga yuko ahemba nefa ya mareyari canke igihumbi bivana rero ngo n'umubosi wa Ronse
akangara gutya mu Burundi.
Mu Burundi batubwira yuko nefa reyare azobari mu maseti sa canke mu mawisa ya Burundi.
Isabana batandatu naringiye muri Arabia kugira ndabaronderere kubera ubuzima nabona bwari bwananiye kandi bwari bwangoye cyane.
Aba barundi kazi basigura ko batigeze bamenya umuntu wabakira muri Kenya, bakamenyesha ko batigeze babona mu kibina kimwe kubera imibereho mibi bari babayemo yasaniye abahumye amaso.
Bavugana n'undi muntu yatwakiriye we aje kudutegera gusa ku mupaka wa Uganda na Kenya. Mu isanzwe ko twari tugiye kurondera ubuzima twabona ko ari ibintu bisanzwe. N'ubuzima bubinye no kuba warize ntugire icyo mariya babye yeye utuje kurondera nyene yabandi bari ko baraje kurondera ubwo buzima
narabona kumenga ni ngora n'icyo gituma byanjemo nkiyumvira hamwe mukamenga ibyo bintu yaba nari nkiye mu Burundi no bihere mu bisanzwe.
Mu ngorane bisanzemo barasije basaba leta.
Nukuri no saba leta ikabiraba nk'abantu twize tugashomera kwicara imyaka itatu atakazi ntane ashe ntarakantu nakamwe bashobora kureta ishobora kwiyumvira iduhe dufore. Niyo mpamvu dufata umwanzuro wo kuza kuyerera turondereye twokura ubuzi tutari buronke dupfa nabi kubera leta idashobora kwiyumvira iduha akazi.
Cyane ntabaza leta yuko yora abantu bashomereye abana benshi cyangwa abamama y'ubuzima buhagaze baje mu busambanyi cyangwa bakajya kwiba. Cyane mbona yuko nyene bo dutabariza nyene kugira dufume base twiyondera n'amaboko yacu aho ko turoneza imibiri yacu. Ibihugu ku bindi nyene nyimba tacho bahurizaho bakakivugana ko nyene kugira iyo business yacu imenyekane tugenda amahoro.
Icyo cyifuzo nacyo John Ginkuru nziza arongoye ishyirahamwe Burundian International bashigikiye.
Tinywa dufise no twama dusemerera leta
kandi shiraho itegeko gukingira abana b'igihugu kuko ni benshi biraruhishije ishiraho itegeko kugira ngo abantu bakingirwe je vuga nti ndabye ukuma bagenda kubwinshi habitegeko ndivuma rivuga gutya ni bababuze burundu hasi itegeko ryo kubabuza ni bashiraho itegeko kubemerera mbuga habitegeko n'ukuri kuko abara ko ari benshi
imbere yo kujya itegeko rijaho abona no gutuza imigwi y'abantu twara abarundi kazi kubagurisha ikwiye kwihutirwa gutuzwa
iyi migwi irashoboye gutuzwa leta y'u Burundi na leta ya Kenya bumvikanye mwanga habona ko bigoye mu gihe leta ya Kenya yivyemera kandi wumvise ko no mu Burundi abantu bakora ku katari benshi sumwe si babiri no kuvuga rusaba ko ubwa mbere bahasha guhera mu Burundi
igipolisi kije babinjira n'abasohoka muri Kenya cyabwije urya Amerika kwa barundi kazi bategerezwa kubanza gucishwa mu rukiko imbere yuko basubizwa mu gihugu cyabo kugira ngo basigure uruherekane rw'abantu bafasha kuva mu Burundi gushika muri Kenya mu karere ka Yase ibihugu bimwe bimwe nk'Uganda na Kenya biramaze gutinyanira amasezerano na Arabia Saudita tuma abakenyezi n'abigemeye bayiturukamwo iyo bareye gukora akazi ko mu nzu muri ico gihugu bagenda bazwi bakaziganizwa kazoza kandi umukoresha wabo akabazwi amashyirahamwe agwanya urucuruzwa rwa mwa muntu naye akurikiranira hagufi kibazo c'abarundi kazi bajanwa mu bihugu by'abarabu yemeza kuba bariyo basaga 8,000 eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze eloge urunani rw'amashyirahamwe itahu agateka k'abana mu Burundi FENADEB rwakira neza ingingo y'umushikiranganji w'indero mu mashuri mato mato n'ayisumbuye iyo ngingo isaba abayobozi b'igisata c'indero guhagarika kwirukana abanyeshuri bakwije imyaka yo gutora babagiriza ko batatanze intererano y'amatora atekanijwe mu mwaka w'2020 ni nkuru ya Evariste Nzikubanya nka umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari i Bujumbura mu Burundi
Abanyeshure bafise imyaka 13 na 18 baza baratanguye kwirukanwa mu mashuri atandukanye kuva mu mwaka uheze wa 2018 abagahugwa ko abavyeyi babo batabatangiye intererano z'amatora ya 2020 nkuko leta y'u Burundi yabisavye ibicishije ku bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu irukanwa ryabo bana ryatumye urunani FENADEB ruhurikiyemwo amashirahamwe yitagateka k'abana mu Burundi kwandikira umushikiranganji Jean-Pierre Ndirahisha rwamubwira ko iryo yirukanwa Rizari Honyanga amategeko yaba mpuzamakungu canke igihugu akingira abana Ferdinand Sibaruhije n'umunyabanga mukuru w'urunani FENADEB
rero ko twebwe twatwarize kutereka twandikiye naho twabona ko vyukuri bitari byisuzuma amategeko ntibya byisuzuma amategeko ko bimeze mu vyukuri travi ko kirya umwana wese afite uburenganzira bwo kuja ku mashuri kandi ivyo o ni ibintu ko tubizi twebwe bitse n'amategeko atandukanye mu vyukuri igihugu cyacu gitera gukorera ko rero mu vyukuri umwana yaje ku ishuri hahe mpaga batakumbure kubera ko bitakunze ko amavyi atangaye amafaranga y'interano kuvya amatora mu vyukuri umva ko ineza y'umwana abangaye tabayarabwe kandi byo nyine ndetse kujya nibiza shingiro ryacu igihugu cyacu murazi ko ingiro yacu ni tena nyine iravuga ibyo nyine byo kuri ko amwana wese atera kuja ku mashuri mu byukuri rero umva ko gitabwisune bategeko rero twa twaronse makuru bavuga ati hari amashuri amwamwe nta ufata ku mashuri yose mugabo hariho nta twavuga hari ntara dufate ya Makamba hari ntara ya Rumonge hari ntara ya Gitega Muranja na Rwigi aho ne twa twashe kuronka aho bavuga ati hari abana bamaze kwirukanwa bivuye kuri yo ngingo
kwigenekereza rya kabiri kuno kwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 umushikiranganji w'indero mu mashuri y'intango n'ayisumbuye yahavuye asohora urwandiko ubwo rwandiko rw'umushikiranganji Jean-Pierre Ndirahisha rusaba abajejwe igisata cy'indero mu gihugu hagati kudasubira kwirukana umunyeshuri n'umwe azira ko atatanze intererano z'amatora yimirije mu Burundi ingingo yakirwa neza n'urunani FENADEB nk'uko umunyamabanga mukuru warwo yabwijwe rya Amerika
hanyuma kandi rero nk'uko mwabyumvise mu byukuri ya twishenza cyane kandi ndetse mbona hakaje ko kumushimira cyane gose bibe ku mutima kuri uwo mwitwaro ko kuyongera yafashe kandi mu byukuri izihumuriza imitima y'abayabana y'abavyeyi ndetse n'abandi bose byukuri baraje atakabana
ikana bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara cha Bujumbura bari bafise abana begwa n'iyo ngingo babwijwe rya Amerika uko bakiriye urwandiko rw'umushikiranganji
kuri jewe n'ingingo nziza niyo gushima umubyeyi wewe wese ndibaza hari yuko yakengurutse ko umwana we atazosubira kwirukanwa kuko amahirwe ashobora kuyabura uyu mwanya ukazora nk'ikindi gihe mu gihe wayabuze rero nk'umunsi umwana wawe yaragiye gukora ikibazo ugasanga wewe mayantari wari ufise urumva yuko bidashobora gukunda ko umwana akora ikibazo ariko nk'ubu rero ko babaremuruye ndibaza yuko bigiye kugenda neza
iyo ngingo y'umushikiranganji n'ingingo je bwanje nakiriye neza kubera yuko birumvikana yuko gutera amatora n'intererano s'amafaranga nk'ide n'umuntu ategezwa kuriha nka kujya kunda abanyeshuri basanzwe bari amahera y'ishuri rero birumvikana yuko ari ingingo ishimishije kubona umushikiranganji yahisemo guteza ibira abanyeshuri aha tegeka abayobozi ko tushobora kwirukana abanyeshuri nako kubora bwo kundi kuno babikora mugabo ntibasubire kwirukana abana ku ishuri
urunani FNADB dusaba abayobozi b'indero mu turere dutandukanye tw'igihugu gushyira mu ngiro vuba iyo ngingo y'umushikiranganje simbaruhije agasaba ko abirukanywe bosubizwa ku mashuri bagasubirwamwo ibibazo batakoze
abana byasitse byakirukanwa kubera iyo ngingo twosaba ndetse uno munsi mushanganje ko yoheza karaba ingene yo tegeka abayobozi mu ntara kugira ngo abana batakoze ibibazo byagati mu gice ndetse cyane ibibazo ageza akabikora kugira ngo umwana by'ukuri agati yakiwe agashobora kubahiriza
urunani ruhurikiye ngo amashirahamwe yitagateka k'abana mu Burundi rusanga mu gice cya mbere cy'umwaka w'ishuri wa 2018 ushiri wa 2019 abanyeshuri bagera ku 15 n'amajana tatu na 74 barahije ishure mu ntara 8 ubwo runani rwakoreyemwo indongozi z'urwo runani zikibaza ko abatari bake arabahevye kubera abyibabo batabatangiye interano z'amatora ya 2020 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
turagushimiye Evariste abarundi batahukanwe kuno wa kane bavuye mu makampi y'impunzi ari muri Tanzania kuri wa gatanu niho bashikanwa ku mitumba batahutse bavamo ku Barundi 1000 bari bitezwe gutahukanwa 335 nibo bonyene buriye bemeye kwemera kurira imodoka zibatahukana n'inkuru ya Fidel Sabimana umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari mu Burundi
aho twabasanze mu kibanza cyakiriro ry'abarundi bahunguka kiri ku mutumba wa Nyabitare zone Nyabitare komine Gisiri ntara ya Ruigi abahunguka ntibahuriza ku mpamvu yatumye bahunga
nenagiye birashya tuzurimo zuriya mwaka wahera buri magi mpeshe buraje sanenge sanahuze ndavye mwambunze nenagiye gupaga sasanga bakiri impunzi cyangwa ndamwe impunzi rero zo namenye kuza gupaga sa muri gatanga hafi ya kabenge hariya sasanga bakiri impunzi cyangwa
Nanje nyene nagiye gupagaza hanyuma rero mbonume ngo muhiru ubuzima bumereye nabi nce ndabandanya ndaza jewe navuka mu cyankuzo ngiye ntwaye umuryango w'abana banje ngiye kuraba ababyeyi nabo nkurikirane nyene umuryango yuri papa na mama bose iyo bari mu isambi batugaburira mugabo nyene ntibatugabura nyene bishimeye ubwo twari twabura nyene agafashanya gakwiriye
mbego umutamakazi we yari yahunze iki
agiye duhunganye n'ibintu zinzaranzara tugende kuri ayo kodo baturaba ko twohenda hendwa turabaho
uno mutamakazi ahanini avuga ko anezerewe no gutaha ngiye guca mwibarutse kubera ko yahora ubuzima bwari bugiye kuba bubi
yewe urumva twari umuntu uze mu nkambi ya nduta turaho nyene abantu b'umugari n'umushaka tubaje abandi rero bushaka bukabananira bakagwara cyangwa umugari bukabananira bakagwara ntibaduhinduri waja gusenya bakatufatira mu hari abo bafatira mama poli hebo aho bagwa mu mapoli bamwe bakato nirutwa no kubabona ntibababone none uko ntaje mu gihe cy'amavukira ahubwo ndishimiye nta kindi yesa dubona gihugu n'abateze intwari yuko nigarukiye mu gihugu cy'amavukira bakadufasha bakatukemera tukigumira mu Burundi nta kindi
kubavuga ko hoba hari abarundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania bahuza abandi gutaha uno murundi yahungutse avuye mu nkambi ya nduta yagize ati
ntaba babuza ahubwo ngira imiduga ya mikenya nawe ubundi ntaba babuza abandi bakabandika bakaba ari mu bisinzi
abo batashe bagiriza abatanzania kuburabuza abashaka gutaha
icyo ndosaba abasigaye mu nkambi n'ibiyandikishe ira naho nyina mbongo n'ibiyandikishe biragoye hari abamaze umwaka bamaze kwiyandikisha batararonye na azi yuko afishwa ngo bagaruke ibyo n'ibintu byamagadushikiye nkaje yemereye ko niyandikije mu kwezi kwa kabiri mugabo ngiye kuza umwaka weze aho byugariye byugariye kuri leta ya Tanzania barashobora kwafisha ukazomba barasubira barabihebye ngo ntagungura marugaza wumva ngo hariya ngo mubanze mwitonde ngo hariya ameze gute ameze gute mugabo turamaze kubitegera turamaze kubona yuko banga yuko akazi kabo kohera barabaye rudandaza kuri bo abakozi ba UN barabakoze abakozi ba UN shimira yuweni nakutagira utumva ngo baragabura ingezi dakwiriye yuweni iragabura mugabo bajya bakozi baba Tanzania nibo baheza bakaza barironderera ko bimwe twitico hejuru
barundi batawutse bose basaba basangwa na leta y'u Burundi kubafasha gusubira gutanga ubuzima bwabo ntihagira ababakumira kubera abahora hanze y'igihugu abo bahungutse bose baje bava mu nkambi zibiri ziri muri Tanzania inkambi ya Nduta iri muri district ya Kibondo na Mutenderi iri muri district ya Gakonko hose ni mu ntara ya Kibondo ku barundi igihumbi bari bitezwe gutahukanwa amajana 335 nibo bonyene bemeye kuri iyi midugi batahukana mu ntara ya Rugi mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Kira
Kira
Kira Kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
uguhurira mu mashyamwe yabagendana mu gira basida birafasha abayahurikiyemo uno munsi mu kiganiro kira tubayagira ibijanye n'urunani RNG plus ruhurikiyemo urwaruka rurenga amajana 5 rugendana mu gira basida mu Burundi n'inkuru ya Francine Ndiho kubwayo umenyesha makuru w'ijwi ya Amerika
Abagore ntibakirwa cyo kimwe iyo bituye amavuriro harabakirwa n'igishika bikanaye icizere ubituye hari nabandi bishika aho kukumviriza umengo uri kuri abagore nivyo tubwirwa ni umwigeme twayaze asanzwe agendana umugera wa sida byose abinsiguro yuko hari aho usanga bibaza ko nubundi uwo mwana aza yaranduye atacyo ashobora kuzoshika ko mu buzima yari mu myaka y'imiyabaga
iyo tugiye kwivuza akenshi baratwakira mugabo bama babona ko turabajene tasho dushoboye cane cane iri kurivuza baragukengera jewe umunsi umwe nayagiye kwa muganga mu minsi ya mbere namwe ngwaye cash mugabo kome ntari bwitahure urumva nategerezwa kuja kwivuza hama jewe prema hadze umuntu asanga aho njyanye avuga ati kwa uwo nawe ni bimwe vyiwe vy'imisi yose nshanda kumva kangorokera mu mutwe kandi aho nari kwa muganga ndakubwiye naciye nzyuka naciye numva nta kundi harageze ko mfa n'abaganga baramaze kumenya nikumvura niki ngira ngo naho bombe umutu urumva ntibari bakingemeye iyo umaze kwitahura byose urabona ko bigenda neza mugayo utaritahura hakagira n'akantu gatoyi kakugora birakugora
Uyu wundi nawe nyene yemeza ko abaganga ubwabo babinoba atanga karorero k'ivyamushikiye aho wo yituye amaze kumenya ko agendana umugera wa sida yanse kumwakira
narigeze kwara nyene ndakwara umwanya munini ngiye muri ko kafi umudoktor uteja akemenya ko agendana umugera wa sida ntiyemeye kunyakira rero mvume ngo n'abaganga ubwabo baratwinoba nk'ukumenya ngo ntitumeze nk'abandi bantu rero ni bintu byashikiye kandi biko birashikira n'abandi sikuvuga ngo byarahagaze n'uyu munsi biko birashika haro baje n'abatavugwa batitabwaho kubera ko bagenda mu gira basita
ubwo rwaruka rurashigikirana iyizo ngorane zibashikiye ariko nago nyene ruracungana kugira ntibahave basanga bari ko batana kumwikomo kandi batari mukuri
kenshi itwebwe urunani ko rwaruka rugenda mu gira basita iyo dupavenye kumenya uyu mwana ariko aracinizwa ariko arakwa gateka kiyo turahagurukira rimwe kugirango bo na cyane cyane yari mukuri kuko naswa hari amakosa tusanga dukora ariko iyo ari mukuri turaharanira gateka kiwe kugira ngo aronke ibyo asabwa nyimba ari umuganga muronke nyimba ari byakeneye amaservisi yose ayaronke
akazi ko kuvura n'ibanga bisigura ko kizira ku ibyo waganiriye n'umugwayi ubigendeza mu ibarabara uwo twayaza avuga ko aricyo kintu cya mbere bigishwa bagitangura akazi hanyuma bagaheza bakitanga bikwiye
ugitangura akazi ubuzi neza yuko ibijyanye n'umugera wa sida si ibyo kugendeza mu ibarabara turazi neza yuko kizira kumenya ibanga ry'umugwayi twe tuko turakora rimwe na rimwe urumva abantu ntibaza bakubwira ingorane zimwe hari igihe usanga bigoye ariko kubera ubuzi akazi ucejwe n'ibibazo bimwe muteza gutangira inyishu urigumya ariko ni ibintu biba bitoroshe ariko kandi ko biba bijanye n'ibanga twemeye gukora turabikora n'umutima mwiza ibigoye tukamenya ngene tubitorera inyishu mu bisanzwe ubanza kubereka yuko naho bagendana umugera wa sida ari abantu nk'abandi tukagerageza kubaremesha tukabagira nk'abagenzi bakabona ko ubitayeho bakabona ko ingwara yabo yitahura bakabona iyo bafise ibibazo ko witanga kubumviriza
mu gisata cy'amagara y'abantu ibahakana ko bishika hakagira abacyafuza ugo rwego mu gukora batanezereza ababitura yamara rero umwe wese bisaba ko atanga intererano yiwe byose bakabicisha mu biyago no mu gutahurana Francine ndio kugaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko mwabandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika isanganya nyuma y'i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kabiri ihuriro ry'abakenyezi n'abigeme b'abacuruzi ba AWEP Rwanda yiteguriye gutanga inyigisho nkasha bwenge zerekeye ukuntu abakenyezi n'abigeme bomenya kugira ubucuruzi mpuzamakungu no gushora ibidandazwa mu mahanga. Mu kiganiro muri sanga mu kane gaheze mugenzi wa Choriana Itangishaka yaganiye n'umuyobozi wa AWEP Rwanda Gloria Wizera na Solange Murekezi yajijwe gutanga izo nyigisho. Gloria atangura avuga ibindi bikorwa iryo shyirahamwe rifashisha abigeme n'abakenyezi.
Ibindi bikorwa duteganya kugira bijyanye no kugira ngo tubashe guherekeza abadamu tubahuza tuvuge n'abandi badamu bashobora kuba bari mu bikorwa bimwe nabo. Murabizi kwikorera ntabwo ari ibintu byoroshye cyane cyane iyo bijyanye no kwagura imishinga yacu. Biba byiza iyo tubonye n'undi mudamu uri mu byo dukora twakwigiraho nawe watwigiraho. Hari ibyo rero twita mentorship program. Hari ibigo bitandukanye dukorana nabyo aho duhuza abagore bacu n'abandi bagore bari hanze y'igihugu mu bindi bihugu byo hanze. Ibindi bikorwa dukora dufite ukuntu duherekeza abagore bacu kujya muri kagurisha. Akenshi ntabwo biba byoroshye. Ntanze urugero rwo muri Amerika, ntanze urugero rwo mu bindi bihugu, hari ibintu runaka biba bisaga. Turabaherekeza mu kwitegura, baritegura bate, tukanabakorera n'ubuvugizi. Tubakorera ubuvugizi ku rwego rwa leta no mu bindi bigo mpuzamahanga. Ntabwo twibanda cyane ku bigo biri mu Rwanda no kuri leta, ariko tunarenga n'imbibi z'u Rwanda tukanegera ibigo bishyigikira abagore mu buryo butandukanye. Hari rero ukuntu abagore bashobora gukenera n'ubufasha ku bijyanye no kubona amafaranga yo kubasha gushyigikira imishinga yabo. Hari ukuntu rero tumenya amakuru y'aho bashobora kuyabonera tukabahuza n'ibyo bigo tukabaherekeza.
Kuri icyo nyine cerekeye kubahuza n'ibigo nk'abo twavuze abahinzi, abarimyi, uko twe tubyita abarimyi, nabo nyine nabategerezwa kuba basanzwe bafise amashirahamwe canke umurimyi asanzwe afise umwimbu mwinshi yipfuza kurungika mu mahanga, mu bindi bihugu, haba mu Buganda, mu Burundi, muri Tanzania n'ahandi, nabo nyine nategerezwa kuba asanzwe afise ishirahamwe canke muramufasha gutangura ishirahamwe mbere y'uko agira ubwo budandaje.
Abo twabanje kwibandaho n'abatangiye, ariko uyu mwaka hari akandi karusho tuzakoraho. Twasanze hari abashaka gutangira abashaka gutangira, hari abatwegera batubaza se bimeze bitse, natwe turashaka kubasanga tukabitangira. So uyu mwaka rero dufite gahunda yo kugira nk'amahugurwa afasha abashaka gutangira. Tubaha nk'amakuru tukababwira hano hari ibinibi n'ibi bibuze, ese bayibonamo ubwo bushobozi no kubasha kubijyamo. Rero turabaherekeza, turimo tunareba n'abana b'abakobwa mu banyamuryango dufite mu rubyiruko bakiri batoya batangiye ariko bakiri mu itangiriro ntabwo baragera kure cyane ariko bakeneye guherekezwa nawe navuga ngo bose turabitaho ariko tufite ukuntu tubaherekeza no kubagira inama kubashaka gutangira n'abitwa ko batangiye.
Murakoze cyane gose Gloria. Twabwiye ko turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Solange Wingabiye Murekezi, wewe ajejwe gutanga inyigisho, izo nyigisho nkarisha bwenge arizo bita training mu cyongereza muri iryo shirahamwe. Solange, ku itariki 26 nkuko twabivuze, inyigisho nkarisha bwenge muzotanga, muzokwibanda kuki neza na neza ku nyigisho muzobaha abo bakenyezi n'abigeme bazoba baje?
Murakoze. Ubungubu mu by'ukuri twateganyije muri uku kwezi kwa kabiri ni ibijyanye n'amahugurwa ajyanye n'imitekerereze y'umuntu wifuza gufata ibikorwa bye ngo abigeze ku isoko mpuzamahanga. Ariko dusubiye inyuma gatoya, ibintu twibanzeho cyane nka AWEP ni uko twasanze ikintu kigoye cyane ku badamu ba rwiyemezamirimo ari kutagira amakuru ahagije, kutamenya ibintu uko bikorwa, kutamenya ikibanzirizo ikindi, kutamenya imyitwarire nyakuri ya rwiyemezamirimo wifuza kugera kure. Ubwo rero amahugurwa duteganya gutanga mu gihe cyose kizabaho ni uko icya mbere tubigisha uburyo bakora bategura integanyabikorwa yabo y'imirimo cyangwa ya business barimo, aribyo twita entrepreneurship cyangwa business planning. Ibyo byavaho tukabaha icyo bita mindset cyangwa imitekerereze ya rwiyemezamirimo nyakuri wifuza kujya kure no kwishyira mu bikorwa. Ubu ngubu rero mu kwezi kwa kabiri, aho dushishikaje cyane, aho dufite ibikorwa ni bijyanye no gutekereza ese rwiyemezamirimo wifuza kujya ku isoko ni ibiki asabwa, ni izihe ntambwe asabwa kuba yamaze kugeraho, ni uruhe rwego asabwa kuba yagezeho bitewe n'isoko, bitewe n'igihugu, bitewe na produit urwego igezeho, karite yayo, ese kwisuzuma kwawe kugeze kugira ngo wumve yuko ibikorwa byawe koko bigeze ku rwego byasohoka mu gihugu bigaserukira igihugu bikajya ku isoko mpuzamahanga. Ibyo niyo tubishingiraho cyane tureba ukuntu n'iyo tutatekereza isoko ry'Abanyamerika cyangwa isoko ry'Uburayi cyangwa kure cyane ya Afurika, murabizi neza yuko uyu munsi Afurika iri guhuriza hamwe imbaraga bari gukingura amarembo bashyize isoko hamwe. Ese washogeza ibikorwa byawe ku isoko mpuzamahanga ibihugu byo hafi yacu byaba bimeze bite? Ibyo byose niyo mitekerereze abadamu bacu bakwiye gutekerezamo, bakarenza amaso imbibi za Afurika ariko banatekereza yuko Afurika ubwayo ifite imbaraga, ifite ububasha, ifite abantu bagura ibikorwa byacu bahagije mbere kubatekereza isoko ry'amahanga. Rimwe na rimwe rinadusaba byinshi, binagoye kuruta uko mwakabitekereje isoko riri aha ngaha hafi yacu. Muri make bizaba ari kubategura ku bijyanye n'imitekerereze, kubaha ingingo z'ingenzi cyangwa uburyo bagombye gutekereza bategura isoko ryabo. Noneho duhagurukira mufata tuti icyerekezo cyanjye ni ikihe, namara kwitekerezaho akamenya uko ahagaze, akamenya uko ibikorwa bye bihagaze, aho ngaha ashobora gukora igiteganyagihe cyangwa se iteganyabikorwa bijyanye n'ibintu akora cyangwa n'ubucuruzi bwe kugira ngo ashobore kuzagira umunsi w'isoko mpuzamahanga. Kugira ku isoko mpuzamahanga ni processes, ni urugendo rurerure rusaba mu by'ukuri kwitegura n'ubumenyi.
Ariko birashoboka.
Ariko birashoboka cyane. Niyo mpamvu dushobora kubaha izo mbaraga, kubaha icyo cyizere no kubereka imbogamizi aho zijya ngo bazirwanye hakiri kare, bazitegure hakiri kare, tubereke ko ari ibintu bishoboka kandi biriho. Aho rero niyo makuru dushaka kubaha no kubamara ubwo ubwoba no kubabwira yuko ibyo bintu bishoboka kandi isoko rihari.
Ni igikorwa cyiza cyane kandi ndumva ko mwaciyumviriye kandi mwagiteguye neza cyane. None Solange, abo wizera yuko cyangwa abo witeze ko boza muri ayo mahugurwa muri iki gihe, bo bari nko bari muri domaine yihe, bo bari nko abari mu kihe gisata cy'ubucuruzi, mwizera ko baza ari ku bwinshi?
Muri kuri buri abagore bafite imbaraga nyinshi cyane, abagore bazi ibintu byinshi cyane, aho kuri ubu ngubu turateganya abadamu bari mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, abakorjyanye n'ibyo kurya, abari mu bijyanye n'imyenda muri textile, abadoda, abafite ibikorwa by'ubukorikori, abo bose niho duteganya yuko mu by'ukuri ibyo byiciro bitatu ndi twumva yuko bazaditabira kuko bafite na produzi hari ushobora guhita ujyana kugeza ku isoko ziba zigeze ku rwego kuko rwemerwa n'isoko mpuzamahanga.
Inshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro rero twateguriye mwaka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma, tukadushimiye kandi na Fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatiye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mwese.